Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi budukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 3 ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice 3 y'Ijwi rya Amerika. Inaha i Washington DC ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu ya mu gitondo. N'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarikanya.
Abantu 118 bagaragaweho uburwayi kugeza uyu munsi wa none. Twasezerewe 7 ku cyumweru gishize, ndetse uyu munsi wa none turateganya gusezerera abantu 11 kuba dusigaranye abarwayi 100.
Uwo ni Minisitiri w'Ubuzima Daniel Ngamije. Mu Rwanda kandi hatangiye gukoreshwa utudege duto tutagira umuderevu mu kumenyekanisha ingamba zashyizweho zo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya corona. Izo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ndetse n'amakuru y'imikino twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Jenia. Leta y'u Rwanda itangaza ko kuri uyu w'Imana hagaragaye abandi bantu batandatu banduye umugera wa COVID-19, aho abarwaye bageze ku 126. Abo bashasha babonetse mu bipimo 1,160 byafashwe mu masaha 28 nk'uko Leta y'u Rwanda yabishikirije kuri uyu w'Imana. Muri abo bose bamaze kwandika iharanira demokarasi ya Congo. Inyuma yaho habonekeye uwundi muntu yayanduye haheze iminsi abategetsi bari bizigiye kw'ico kiza carangiye. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ashikiriza ko ayo makuru atari meza ariko kandi ko atari yitezwe. OMS itangaza ko abantu 3,456 aribo banduye umugera wa Ebola, harimwo 2,276 wahitanye kuva waduka muri ico gihugu ku itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka w'2018. Igihugu ca Sudani mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Abamaze kwandura uwo mugera muri Sudani ni 19 gusa na 2 wahitanye, ariko abategetsi ntibifuza ko abanduzanya baba benshi. Na nyaburya igisata cy'amagara y'abantu casinzikaye kandi n'ubutunzi atako bwifashe. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere byashikirije ko iyo ngingo ibuza urujya n'uruza rw'imiduga y'abikorera utwabo hagati y'ibisagara n'amareta agize icyo gihugu yagiye mu ngiro kuva igitangazwa. Ubushinwa buriyemeza kwisubira ko ku mabi akorerwa Abanyafurika mu gisagara cya Guangzhou mu bumanuko bw'ico gihugu. Inyuma y'aho amakungu aviriye hasi yiyamiriza ivangura n'amacakubiri bikorerwa Abanyafurika muri ico gihugu muri iki gihe cy'ikiza cya corona. Abanyafurika bakibamwo bavuga ko bahohoterwa, birukanwa mu mazu, bashirwa mu bibanza bya bonyine ku nguvu kandi bapimwa kivunga umugera wa corona ata bushake bwabo. Ni mu gihe Ubushinwa bwafashe ingingo yo kurwana n'abinjiza umugera bavuye ahandi. Ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afurika ku munsi wa gatandatu ryashyikirije amakenga ku bikorerwa Abanyafurika muri icyo gihugu. Leta z'Ubumwe za Amerika nayo yashyikirije ko hari urwanko ku banyamahanga b'Abanyafurika bikorwa n'abategetsi b'Ubushinwa. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe indwara zandukira muri Amerika, Anthony Fauci yaragabishije kuri w'Imana ko mu gihe Amerika yo kugurura imirimo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu nk'uko Perezida Donald Trump abyifuza, ikwirakwira ry'umugera wa corona yo kongera gutangura bushya. Perezida Donald Trump yashikirije ko yifuza ko ubuzima bwosubira gutangura muri ico gihe. Gushika kuri uyu w'Imana, Amerika yari ifise abarenga 20,000 bishwe na COVID-19, aho byishyira icyo gihugu ku murongo wa mbere mu bantu benshi bafuye ugereranije n'ibindi bihugu. Perezida Trump ubwa mbere yari yifuje ko igihugu cyosubira mu buzima busanzwe kuri w'Imana kugira abakristo bahimbarize Pasika mu masengero, ariko yaciye yisubira ko abahinga mu by'amagara y'abantu bamugabishirije ku ngaruka byari gushobora gutera. Aba Talibani barabohoye umugwi wa mbere w'imbohe 200 muri Afghanistan, ntango yo guhanahana imbohe na leta ya Afghanistan imbere yuko ibiganiro by'amahoro hagati y'izo mpande zibiri ziri mu ntambara bitangura. Ibi bibaye inyuma yaho leta irekuriye aba Talibani 300 mu minsi mikeze, barimwo ijana barekuwe ku munsi w'Imana. Ihanahana ry'abanyororo ni kimwe mu biri mu masezerano yo kuwa 29 z'ukwezi kwa kabiri leta Amerika yasinye n'aba Talibani i Qatar. Aya masezerano asaba abategetsi ba Afghanistan kurekura imbohe z'aba Talibani barenga 5,000, mu gihe aba Talibani nabo basabwa kubohora imbohe 1,000 zigizwe cyane cyane n'abajejwe umutekano ba Afghanistan, mbere y'uko ibiganiro nyakuri mu gihugu hagati ya bose rimwe bishobora gutangura. Perezida wa Israeli yarahakanye ibyasabwe kw'ibiganiro hagati y'imigambwe ibiri ikomeye muri icyo gihugu irwanira ubutegetsi byokongerwa ikindi kiringo. Ingingo yejo kw'Imana isa n'ihaye nguvu umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu, kandi ishobora gushyira igihugu mu matora agira kane yikurikiranya mu mwaka umwe. Umukeba wa Netanyahu muri politike ariwe Benny Gantz yasabye ko ibiganiro byo kurondera leta y'ubumwe byokongerwa amahirwe n'ikiri kiringo. Yahawe gushika kuri uyu wa mbere saa sita y'ijoro kuzoba yumvikanye n'umushikiranganji wa mbere.
Aloyizi, urakoze kutugezaho aya makuru. Komereze noneho ku makuru yo mu karere. U Rwanda rwatangiye gukoresha utudege duto tutagira umuderevu mu kumenyekanisha ingamba zashyizweho zo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya corona. Mugenzi wacu uri mu Rwanda, Claude Ganza Munyamagana, arakomeza inkuru.
Kuri iki cyumweru nibwo polisi y'u Rwanda yatangaje imenyekanisha ingamba zashyizweho mu gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Polisi ivuga ko ikigamijwe ari ukugira ngo izi ngamba zubahirizwe ari nako abantu birinda. Ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter, polisi y'igihugu isaba abantu ko mu gihe babona izo ndege nto zitambutse ubutumwa birinda kuzirangarira, ahubwo bagatega amatwi ubutumwa zibagezaho kandi bakabwubahiriza uko bwakabaye, kwirinda gusohoka mu ngo zabo bajya gushakisha ahirengeye habafasha kubona izo ndege nto, kimwe no kwirinda kwirema amatsinda barangarira izo ndege ntoya kuko byabaviramo kwanduzanya virusi ya corona. Hari abasanga ubwo polisi ikeka ko izo ndege ntoya zarangaza abantu, hari hakwiye kutarabona drone, hakaba hakwifashishwa nka radio n'ubundi buryo. Abandi bo basanga hakenewe izindi mbaraga kuko hari abantu benshi bateshutse ku mabwiriza ku buryo n'ubutumwa izo drone zizatanga ntacyo buzababwira, bagasaba ko ubu butumwa bwakwibanda cyane cyane mu bice by'ibyaro kuko henshi usanga ubuzima busa nk'ubwakomeje uko bisanzwe, kimwe no muri karitsiye zimwe na zimwe aho usanga abantu bacucitse ntacyo bitayeho. Abandi kandi basaba ko izi ndege ntoya zajya zinafata amafoto kugira ngo zereke abashinzwe umutekano hari ubucucike kugira ngo bukumirwe. Twagerageje gushaka amakuru yisumbuye maze duhamagara umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera, ariko ntibyadukundira. Namwandikiye n'ubutumwa mubwira ibyo twifuza ko asobanura biruseho nko kumenya impamvu bahisemo kwifashisha drones mu gutanga ubutumwa. Ese zizajya zigera mu duce twose tw'igihugu cyangwa ni mu duce tumwe na tumwe? Ese uretse gutanga ubwo butumwa, izi ndege ntoya zaba zizajya zinafotora abantu mu buryo bwo kwerekana ishusho y'uko mu gace runaka bimeze? Byaba bizakorwa mu gihe kingana iki n'ibindi? Ariko ntitwashoboye kuvugana n'umuvugizi ngo agire icyo bitubwiraho. Yatwijeje ko nahuguka duha ibisubizo, mu gihe yabiduha nabyo tukazabibagezaho. Ni mu gihe hasanzwe ingamba zo kubuza indi zarizo zose zitari ngombwa, kandi hirya no hino hagaragara inzego zishinzwe umutekano zikurikirana ko izo ngamba zubahirizwa n'uwo bafasha agenda akabanza gusobanura impamvu arimo kugenda. Abamaze kwandura virusi ya corona mu Rwanda ni 120, ariko 18 muri aba barakize, bivuze ko 102 aribo bakitabwaho. Nta muntu. Claude Ganza Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika.
Turacyari mu Rwanda, aho Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abandi bantu 11 bari bamaze igihe barwaye COVID-19 basezerewe n'ibitaro nyuma yo gukorerwa isuzumwa bagasanga nta virusi ya corona ikirangwa mu mubiri wabo. Aba baje basanga abandi 7 bakize mbere. ubu amaze gukira bose bageze kuri 18 mu bari barwaye barenga ijana. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda Asumta Kaboye.
Ministre w'ubuziba Dr. Ngamije Daniel yabitangaje mu kiganiro yakoreye kuri televiziyo y'igihugu cyerekanaga ishusho ya virusi ya corona uko ihagaze mu Rwanda n'ingamba zikomeje gufatwa mu rwego rwo guhangana n'iyi ndwara.
Tumaze gusuzuma abantu 118 bagaragaweho uburwayi kugeza uyu munsi wa none. Twasezere barindwi ku cyumweru gishize. Ndetse uyu munsi wa none turateganya gusezerera abantu 11 badusigaranye abarwayi 100 mu bigo bibiri tubitaho bameze neza uko bose bariyo nkuko twakunze kubivuga kugeza uyu munsi wa none turacyafite amahirwe nta n'umwe wari wajya aho tuvurira indembe nubwo hateganyijwe.
Minisiteri y'ubuzima yavuze ko kugeza uyu munsi maze gusuzuma abantu barenga 800. Buri mugoroba Minisiteri y'ubuzima isohora amatangazo y'abantu bashya babonweho ubwandu bwa virusi ya corona, bikaba bisa nk'ibitera impungenge bagenda bumva imibare mishya. Gusa Dr. Nsanzimana Sabe, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, asobanura ko umubare igenda igaragara byatewe ahanini n'ingamba nshya bafashe.
Ibindi gishya twatangiye mu minsi mike ishize nuko ubu tubonye arahuye n'ufite coronavirus wese turamupima byihuse, kandi byatugaragarije ko kuba dupima bose abafite abahuriye n'umuntu wanduye coronavirus biratwereka abandi tutanatekerezaga yuko bari bayifite, kuko nta n'ikiri kubona benshi bari mu mujyi wa Kigali. Amahirwe nuko intara nyinshi zitaragaragaramo icyorezo cyangwa se bavuga izingiro ry'iyi virus. N'abarwayi nka babiri cyangwa batatu bagaragaye batari muri Kigali n'ubundi bari bavuye i Kigali ari nkuru umunsi umwe cyangwa yarari nko mu rugendo, ariko nabo bahuye nabo twapimye kuri abo ngabo nta n'umwe wari yari yanduje. Ubu rero kuba Kigali n'intara bitari hatari urujya n'uruza kuri twe ni ikintu cyiza, tukabanza tugahashyikiriza hakiri kidakwirakwiye mu gihugu hose.
Minisiteri y'ubuzima isobanura ko nubwo imibare y'abanduye virusi ya corona igenda yiyongera umunsi ku munsi, ariko amahirwe ari mu Rwanda nuko kugeza ubu nta muntu irahitana. Minisitiri Ngamije akavuga ko kugeza ubu kuba hagenda hagaragara abantu batandukanye batahurwa w'iyi ndwara, abantu bagomba gukomeza gukurikiza ingamba zirimo gufunga ingendo zitari ngombwa n'ibindi bikorwa bihuriza abantu hamwe. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tunyarukire noneho muri Tanzania, aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAMU ryatangiye gahunda yo gutanga imfashanyo y'ibiribwa bizamara igihe kirekire ku mpunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania. Ni icyemezo kigamije kurinda abantu guhura n'abandi hato na hato mu rwego rwo kwirinda ikiza cy'indwara ya COVID-19 ituruka kuri virusi ya corona. James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, arakomeza inkuru.
Uwo mugambi utanguliye mu nkambi ya Nyarugusu, aho muri indwi barimo kuronswa ibiribwa bizabamaza iminsi 42. Nyuma yaho bahora baronswa ibibamaza iminsi 28, barimo kuronswa ifu y'ibigori, ubushaza hamwe n'ubuyi. Amabundwiza uwo mugambi utegereje ko uzokorwa mu nkambi za Nduta na Mutendeli. Umugaburo w'imfungurwa ku mpunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania uzoza urakorwa mu gihe cy'indwi zibiri mu ntumbero yo kugabanya imigwi y'abantu. Nyuma yaho bahora babitanga mu ndwi imwe gusa. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta, uwo mugambi ziwakiriye mu byiyumviro bitandukanye.
Twe kumva yo kwikingira kubera iyi ndwara ya corona, ahubwo turabishimye cyane kubera ko iyi ndwara ni indwara ikaze kandi ikomeye. Ni indwara yandukira ku rugero rumwe rwo hejuru. Rero ku buryo bazoba baduhaye izonge, twe tuzomenya ingene twiyubara ukuntu tuzozijya kugira ngo turonke ukuntu kingira iyo ngwara.
Twe tuzogerageza gusa urashobora gusanga abantu tutari bamwe, hari habamenye ubwenge bwo kuzizigama n'abandi bazibonye bashe bazikindira mu gacu. Usanga rero ingorane ziratanguye, ingaruka mbi ziza arige wabidandaje bigahera mu nzu utangura kujya kuyiba, ugaca usanga bariko baravuga ngo impunzi ngo ziriba ngo nibisuma, kumbe ni umuntu umwe ariko aracyafutse inkambi.
Urabona nka kujya zigenya turonka kubera keshi ubugomba kugurisha kugira uhindure, hari n'igihe usanga harimo abana abana bamwe bamwe badashobora kugira intunzeye nka burya bugari bw'ubugori cyagomba guhindura cyangwa ubushaza gahindura mugabo kubera gushaza baraburya mugabo ntiyo bujya imisi yose hari n'igihadandaza akacahindura amaze guhindura rero nicyo gitumwa injya ntiziba zikimushikana yo kubera yahinduye
zimwe mu ngaruka mbi izo mpunzi zibona nuko hari abazohava bibwa kubera inzu batuyemo zidashemeye kandi hari n'abaca bagurisha ibyo bahawe abandi nabo bakabikoramwo inzoga bita umugorigori ubwizo mpamvu bikeka ko hari abo bizogora cyane
cyane gose kukubera ko izijyanja tuzirira ku bipimo ni kuvuga ku biro rero yo hajya ukuyeho ikibakuru ukagishora hariho nk'abapapa usanga bafise nk'umuryango munini hariho nk'abaca bishimira ngo injyana nyinshi bamwe bakabikoramwo bijya bita ngo ni migorigori ukaca usanga izo njya rero ziheze hakiri kare ya ngaruka mbi ikabonekana mu muryango n'abana bakabaho nabi
ingaruka mbi izoshikira impunzi ni kuri urya zo bazononye kuko bazoduha injya zikwiranye n'iyo misi kiretse gusa bene nyine baci batubwira ati ni injya z'imisi 40 ni ngaho ariko ntibaduha izikwiye ariko nibaduha nkuko twahora tupokera kuko n'ubundi baduha injya z'ukwezi kandi zikadushikanayo mu gihe rero boharura kijya gitigira nyine bazoba bakoreye kuca imisi 40 na hanyuma bakaduha izikwiranye n'iyo misi twe tuzojya nkuko twahora tujya iz'ukwezi kandi nta kibazo na kimwe ariko kuza bazononye nawo nta kundi kuko n'ubundi n'iz'ukwezi hari habazononye
naho amashyirahamwe amwe harimo gufata ingingo yo gukingira impunzi umugera corona ariko ibikingirizo bya nkenerwa ntibiraboneka ku bwinshi mu nkambi za Nduta Nyarugusuna Mutendeli
nk'amasabune urabona amasabune baduha amasabune abiri mu kwezi kandi ntadushikanayo urabona nka twege ntituronke ngo amahera ngo tuyacagute dutegera ibyo baduha ariko izo sabune zingahe zibiri ubijanye mu kwezi n'ukuri ntiyadushikanayo nicyo gituma twege naho twovuga ngo twirinde ntigikunda kukubera isabune turonke isabune nke
ingaruka mbi dushobora kuronka nk'ubu twe dufise abana cyenda ashobora kwiyubara mu bw'umwana wiwanje nkazo kwiyubara kubera guma yerera asubira ariko arinza yerera kumuhana akadumuka ariho iwanje kariho nahagenda ku rundi muhana azokaraba rero nibadukwirize ku mihana yose turonke ubwo bubido n'amazi n'isabuni ikwiye ijya umo kuburyo jewe menya ati mvyutse ndakaraba umwanya muto inkarabe umwana wiwanje niyagenda ku wundi muhana azokaraba atashi wanje yongera karabe
iyo turiko turareba rero ubufasha bwo kuntu two kwirinda corona tubona tatu kintu na gito cyo dufasha ahubwo twasaba amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yohagarariye ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro
mugera corona covid-19 uhangayishije isi muri iki gihe utera wiyongera hose mu makunge gato 25 muri bo hamaze gupfa umuntu umwe abandi batanu nabo barasezeye ibitaro inkuru nziza nuko mu nkambi za Nduta Nyarugusuna Mutendeli hataravugwa umugwayi wa corona gushika n'ubu kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
bakunzi kubanywanya ibijwi rya Amerika ndabasuhuje hano i Washington kubera ikiza cya virus ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radio ijwi rya Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye mukomere cyane
mukomeze kumva radio y'u Amerika bigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya sport reka tuyahere mu Burundi nyuma y'imikino muri kimwe cy'akane gishyira icyanyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru hahise amenyekana uburyo amakipe azahura mu gice cya kabiri nibyo mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda atubwira
izo nkino z'igice cya kane gishyira icyanyuma zasozerwe kuno w'Imana n'urukino rwari rukomeye cyane rwahuza kuri stade Ingoma i Gitega umugwi wa Musongati na Vitaro ugo rukino rwagiye kurangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Bayongeye iminota 30 n'ubundi iguma inganya ubusa ku bundi, niko gutera za penalty Vitaro ikirasezererwa kuri penalty 3-2. Barirenga ko Frank umukenyi wa Musongati kara kamwemwe ntangere kubona barengiye iyo ntambwe ubwa mbere mu mugwi wa Musongati.
Ubwambere na mbere nanguye gushima Imana kuba twatangiye urukino twese dukomeye, tukaba tururangije twese dukomeye. Icya kabiri nacyo niyumva umunezero ntangere cyane, kuko intambwe duteye intambwe ni ubwa mbere Musongati ishyitse ko mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Kuba dushyize muri demi finale nibwo bwa mbere. Kare umugwa Musongati wari ukunda kugarukira muri quart de finale, ariko uyu munsi ukaba ugeze muri demi finale. Etesar tugiye kwitegurira bikwiye cyane, bigiye cyane, kuko nta mugwi wo gukengera, twese turamenyeranye, turi muri premier division, tugiye kwitegurira bikwiye.
Umumenyereza Paris Sahabo wa Vitaro naho batsinzwe arashimira abakinnyi biwe uko bitwaye, agasaba akunzi b'uwo mugwi kubandanya babashigikiye kugira inkino 3 zisigaye mu higanwa bazo zisozere neza banarangize bafise ikibanza ciza. Uwundi mugwi watambutse iyo ntambwe y'igice cya kane gishira icyanyuma ni Interstar, naho uwo mugwi watsinzwe na Bujumbura City mu rukino rwo gusubiriza ibitsindo 2-1 niwe uzobandanya, kuko mu rukino rwa mbere Interstar yari yatahukanye intsinzi y'ibitsindo 2 ku busa bwa Bujumbura City. Gaston Sindimwo arondike amateka nka mbere.
Abakunda umugwi wa Interstar, ababonye umugwi wa Interstar, abakinye umugwi wa Interstar, abatwaye umugwi wa Interstar, tubateye akamo yuko boza mbere tukaja hamwe kugira ngo Interstar tuyihe icyubahiro yahaye kino gihugu cyacu Burundi. Aho muri kahise ku Burundi umugwi wa Interstar ni umugwi wari ukomeye, n'umugwi waserukiye igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa atandukanye. Nicyo gituma tutokwemera ko uyu mugwi Interstar uzimangana uko nyene. Tukaba tuboneye akajya gutumira ko aho wese yifuza gufasha Interstar, yuko tuzogira inama rukokoma uwo mugwi kugira ngo abashaka gufasha Interstar baze dukutse ikivi turi kumwe.
Iyindi migwi izoja muri izo nkino z'igice cya kabiri gishira icyanyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ni Aigle Noir yatsinze Atletico Academy 2 ku busa mu rukino rwo gusubiriza, mu gihe mu rukino rwa mbere Aigle Noir ari nayo kandi yatahukanye intsinzi y'ibitsindo 4-2. Be n'umugwi w'igipolisi Rukinzo watsinze Buhumuza igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwo gusubiriza, mu gihe no mu rukino rwa mbere byari byagenze uko nyene. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Dukomereze noneho ku makuru ya siporo mu Rwanda, mwayateguriye kandi murayagezwaho na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Muri gahunda yo kwibuka abakoraga umwuga w'itangazamakuru bahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, itangazamakuru rya siporo rikunze kugaruka kuri Viateur Kalinda wari waramamaye mu biganiro by'urubuga rw'imikino ndetse no mu gutangaza umupira w'amaguru ku kibuga.
Iminota 8 n'amasegonda iratsindiganisha mu kimihururaria i Remera, naho Mukura akaganisha i Kanombe. Umupira arawuregejeho mu wa kabiri bamukura ngiye kunagwa na Vita asogonda 26-6 ni kimwe ku busa. Jamari arajomba.
Karinda wishwe mu mpera z'ukwezi kwa kane 1994 yari azwiho ubunyamwuga mu itangazamakuru rya siporo. Ijwi rye riyunguruye ryatumaga abakunzi ba radiyo batarambirwa kumwumva. Mu gihe yabaga arimo atangaza umupira ho transmission en direct, yatangaga ishusho nyakuri y'ibirimo kubera ku kibuga, urugero amabara y'imyenda ya buri kipe, icyerekezo cy'amazamu, umunota umukino ugezeho n'ibindi. Viateur Kalinda yari afite ubuhanga bwo kugendana n'umupira umukinnyi ku mukinnyi, igikorwa ku gikorwa.
Usubijwe kwa Danda kwa Pascal agiye Pascal afite umupira, Pascal kwa Napoleon agiye Napoleon afite Napoleon kwa Jamari, Inyasi yereza umupira imbere ugaruwe na Danda kwa Napoleon kwa Inyasi ku gituza cya Gatama utanzwe na Pascal kwa Jamari kwa Gatama kwa Sigana ku gituza ku kirenge, Sigana shoti imbere irereye cyane ariko nta mukinnyi wa mukuru hari.
Umurage Viateur Kalinda yasigiye abakunzi b'imikino ni igitabo yanditse cyitwa Rwanyeganyeze, dusangamo inyunguramagambo yihimbiye ku giti cye mu mukino w'umupira w'amaguru. Mu magambo dukesha Viateur Kalinda harimo urubuga rw'amahina, kunobagiza, umurongo wa gatanu, kwamurura inyoni n'ayandi. Uyu munyamakuru kandi niwe wadukanye izina ryitwa Imana y'ibitego, akabyiniriro bakundaga kwita umukinnyi Yakaremye Badru wakinaga mu b'imbere mu ikipe ya Panthère Noire yari y'abasirikare b'u Rwanda. Yater Karinda yavutse mu mwaka w'1953 avukira ahahoze ari muri komine Rutare prefecture ya Byumba muri iki gihe ni mu karere ka Gicumbi. Yize amashuri yisumbuye mu iseminari ntoya yo ku Rwesero, amashuri makuru ayiga mu iseminari nkuru ya Nyakibanda muri kaminuza y'u Rwanda ibutare no mu ishuri rikuru gatolika ry'inderabarezi ry'inkumba mu Ruhengeri. Karinda yakurikiranye kandi amahugurwa y'ibyerekeranye na televiziyo mu Bubiligi. Yari umukozi wa ofisi y'amatangazo ya leta Orenfor mu ishami ry'imikino, ariko mbere gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi yari yarahawe inshingano zo guhagararira ibiro by'akarere bya Orenforo Ibyumba. Yari Claude Munyandinda, I Kigali.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru ya sport.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Noneho uyu munsi mu mateka kuri itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane. Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1968 nibwo Tanzania yabaye igihugu cya mbere cyemeye ubwigenge bw'intara ya Biafra yo muri Nigeria. Ubwo bwigenge Biafra yari yabutangaje ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1967. Perezida Mwalimu Julius Nyerere yashyigikiye icyo gikorwa, dore ibyo yashingiyeho. Impamvu ni nyinshi. Hari umutekano muke waterwaga n'uko amajyaruguru ya Nigeria yashakaga kurenga utundi turere, hakaba itotezwa ryakomeje kwibasira abakomoka mu bwoko bw'abayibo, no kuba imipaka ya Nigeria yigenga yari ishingiye ku mugambi w'abagashaka buhake wo gukomeza ubukoloni cyane cyane igihugu cy'Ubwongereza. Izindi mpamvu zatumye Tanzania yemera ubwigenge bwa Biafra nuko Nigeria itari yashyizeho leta yari yumvikwa nko mu mishyikirano yabaye imbere y'ubwigenge. Tanzania kandi kavuga ko Biafra yashinzwe kubera itotezwa ry'abakomoka mu bwoko bw'aba Ibo, bavugaga ko kwifatanya na Nigeria bisobanura ko bazibasirwa bagashira. Ngizo impamvu zatumye Tanzania yemera ubwigenge bwa Biafra kuri iyi tariki, dore hashize imyaka 52.
Inshuti z'ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu byo kuri iyi saha naha bihumurije. Tubashimiye cyane kwa mwateze amatwi. Nshimiye kandi na bagenzi banjye babigizemo uruhare n'abamfashije kubibagezaho. Fasili Gebehu niwe wegeranije aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka rero tubasezereye tubifuriza amahoro n'amahirwe aho iwanyu, mu banyu no mu byanyu. Mukomeze kwirinda virusi ya corona yugarije isi, twese hamwe turusheho kuyihashya.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro Dusangira ijambo. Kuri mikoro